Hili ni Radio Sauti ya Amerika. Radio Sauti ya Amerika kwa Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti mwese muteza amatwi ndabaramukije. Muri we neza ano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jean Fidel Niyongabo. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri isa.
Leta mpata kibanza cyangwa y'ubumwe ni ngombwa. Igikuru si zina. Igikuru nuko twumvikana kokogwa mu ibiki. Kugira abarundi dushike ku nzira ihagari kubwicanye mu Burundi.
Batandukanye byatanguye hafi y'igisagara cya Arusha muri Tanzania. Inkuru n'andi makuru twabateguriye turagaruka ku mukanya gatoya. Amakuru yo mu karere tubafitiye dutangurire ku makuru yerekeye Kenya. Uno munsi kwa kabiri mukuru yagiye guca Kenya Uhuru Kenyatta yarahiye icyese mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kindi kiringo. Nyuma yaho habereye ukutumvikana kwavuye mu matora yabaye mu kwezi k'umunani. Imigwi n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yaciye yanga kwitaba amatora aho asubiriwemwo. Abantu bashika ku 60,000 bari buzuye ku kibuga c'inkino cha Kasarani i Nairobi aho ibirori vyabereye. Imbere yuko bitangura igipolisi cateye imyuka ibabaza mu maso mu kubuza abantu isinzi bariko bagerageza kwinjira muri ico kibanza ku nguvu. Muri ako kanya nyene igipolisi mu kindi gice c'igisagara ca Nairobi bariko batera imyuka ibabaza mu maso ku bantu bashigikiye umukandida atavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga aho bariko bitegurira kugira imyerekano yo kwibuka abantu baguye mu gutana mitwe kwabaye hagati y'igipolisi n'abanyagihugu mu bihe by'amatora.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ku munsi ugira kabiri ibiganiro bihuza abarundi nti biratangura neza yarusha muri Tanzania. Hadutse impari zifatiye ku rutonde rw'ibizokwigwa cyane cyane ingingo ya gatandatu ivuga ishyirwaho rya leta y'ubumwe yoshira mu ngiro amasezerano bazoshika ko intumwa za leta zanse urwo rutonde. Ibindi kuri nkuru twumvirize umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha.
Isacumi z'umugoroba zirenga ku gato amasaha yo muri Tanzania kuri uyu wa kabiri niho muhuza yugururi cese ibiganiro bihuza abarundi yarusha. Impari hamwe n'ibibonano y'urutavana ko nivyo byiriwe hagati impande zitandukanye zitavye ivyo biganiro. Izo mpari zatangwa mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'ivyo biganiro zifatiye ku rutonde rw'ivyo bazomarindwi zibiri bariko bariga. Ikibazo gicaka kubacanishamwo ni ingingo ya gatandatu y'ivyo babwirizwa gushikako. Iyo nayivuga ko habwirizwa gushirwaho leta y'ubumwe yumvikanywe ko na bose igikorwa cy'iyo leta coba ico gushira mu ngiro ibiri mu masezerano bazoshikako. Ibiro vy'umuhuza vyateguye ko amasezerano azosinywa itari ku 8 z'ukwezi kw'12 kuza. Umuhuza yaratumye abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko kugira ngo bazohagarikire ugutera umukono kuri ayo masezerano azoba nk'urupapuro rw'inzira kugira ngo amahoro agaruke nk'uko ivyo biro bibivuga. Ariko ico intumwa za leta zicamirira kure. Izo ntumwa zirongowe na Terence Ntayiraja umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro ya gati mu gihugu zivuga ko zitemera ubwo rutonde. Vyatumye umuhuza yakira izo ntumwa ziri kumwe n'umugambi uri ku butegetsi ukwazo. Ivyo bavuganye ntawabimenye naho biruko izo ntumwa za leta zivuga ko zidashaka ko ivyo barimwo vyitwa ibiganiro negotiation mu gifaransa ahubwo ko byo kwitwa dialogue ikiyago mu kirundi ikindi byamireje nkuko amakuru ava muri bo abivuga ni cerekeye ko vamwo amasezerano ashiraho leta y'ubumwe izo ntumwa za leta zansa kandi ko ivyo guhagarika umugambi wo gusubiramwo ibyirizwa shingiro bija ku rutonde hanyuma bakanasaba ko ivyo biganiro byotahukanwa kubera mu Burundi bongeye babwira umuhuza ko bacigwamwo ku rutonde ikibazo kijanye n'ingengo iheruka gufatwa na Sentare mpuzamakungu CPI yo gutanguza amatohoza ku vyaha byo byarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 ku ruhande rw'imigambwe itavuga rumwe na leta naho hari impari hari uruhande rw'abatavuga rumwe na leta harimo Amizero y'Abarundi na Frodebu bavuga ko leta y'ubumwe ari ntabanduka ibwirizwa kujaho rero sengenda kumana ku bwa Frodebu atyo leta y'ubumwe niyo shira mu ngiro ivyo tuzoba twumvikanye ko
leta mfata kibanza cyanke y'ubumwe ni ngombwa igikuru si zina igikuru nuko twumvikana hokogwa mwibiki kugira Abarundi dushike ku nzira ihagarika ubwicanyi mu Burundi ihagarika gutoteza abantu ihagarika gupfungira abantu busa ihagarika kwangaza abantu twa twabivuze dushike ku nzira ituma ayo matora avugwa tuyategura neza akaduhumuriza twese na karere kakumva ko gahumurijwe tugajeka ku nzira aho Burundi budasubira guhari kuvoma
hari migambi ivuga kandi shigikiye nk'ivyo ubutegetsi bwa savye iyo imenyesha ko amatora yamaze kuba atamuntu atagiye muri ayo matora yoshigwa muri leta Jacques Bigirimana atwara umugambwe FNL
aho sino bishe no kwishura leta fata kibanza gute umunyagi uko atari yadutumye umenye leta fata kibanza yamaze kugica ivuze ko yaratoya bamuserukira abicije matora ivyo vyatafata kibanza n'ivyo bavuga si byo je no kwishura ko
amashami yigenga nayo nyene ari mici ibiri parseme na urikome bashigikiye ko abo banyepolitike bova ngaho batoye amasezerano ikiranga minsi hame n'inzego zo kuyashira mu ngiro kubwayo mashiramwe ivyo biganiro byo bandaniriza hanze y'igihugu kuko ariho abantu bisanzura urundi ruhande nabwo rushigikiye ibisabwa na leta abo ni nkuru nani PSK Burundi ruvugirwa na Hamza Vena buri kukiye kubgabo gushiraho leta y'ubumwe yova muri ivyo biganiro no kwa kurenganzira abarundi bitoreye indongozi zabo
Jesse ndovuga ko aza kuva amasezerano ko robambe mbemukiye abarundi nkumbure bashizeho inzego ziko zirakora mu gigo cy'u Burundi kandi ndabangiye kubavugira ijo batantumye nibaza yuko boyaga bagashira hamwe aya makumbure hovamwe icegeranyo icegeranyo rero kiratandukanye n'amasezerano
bitekanjwe ko ibiganiro nyezina no guharira amaso muyandi bitangura kuri uyu wa gatatu bazoba bamaze kugabugwa mu migwi itandukanye irimo abaserukira impande zose hari kandi n'abahinga mpuza makungu mu biganiro batumiwe kugira ngo baje barafasha mu migwi yose abo nabo ntibarabwegeza n'uruhande rw'ubutegetsi Pierre Clave ni inkuru yarusha kubwijwe rya America
urakoze Pierre Clave kuri iyo nkuru kuva ku munsi w'Imana itariki murantunga abarundi baba mu ntara kama ya Buragane barashimishwa n'umwimbu w'inswa uriko uribonekeza muri uku kwezi kwa munyonyo utwo dukoko tuguriye mu ntara za Makamba na Rutana turasahiriza imiryango mu mfungurwa no mu vy'ubutunzi muri iki gihe abenshi bataronka umwimbu iyi ni inkuru yakurikiranywe n'umunyesha makuru w'ijwi rya Amerika Chrissy Munezero
Intara ya Kamya Buragane irazwi nk'intara abanyagihugu bihereza igifungurwa kitamenyerewe henshi udukoko bita inswa. Muri iki gihe cy'umwaka abaryibazo barahimbawe kuko ziboneka ku bwinshi haba ku migina iri mu mashamba no mu masoko iruhande y'ibindi bidandazwa. Ingenieur Telesphore Munezero ajeje imigambi no gukurikirana ibikorwa mu buyobozi bwitaho ubunimi n'ubworozi mu ntara ya Makamba avuga ko icyumviro cyo kwihereza utwo dukoko cyavuye mu bakurambere.
Aho izoswa zisanzwe zigwiriye gose ni mu ntara kama ya Buragane n'intara kama ya moso no mu ntara y'imbodira hari mugabo si cyane basokuru na basokuru za kera bari babayeho mu bahiga bakongera bakamura ivyama mu ishamba uretse iswa hariho n'utundi dukoko twinshi bafungura aho twovuga nk'inzige rero basokuruza bararya bakumvira babonye atacho babaye kandi bibaryoheye baca bandanya batifungura.
Uyo mugenzo w'abasokuru wo gutega inswa n'ubu naho waroye Nkeshimana n'umukenyezi wiwe babasanze mu gashamba aho bariko baratoragura inswa ku mugina bubakiye.
Kubaje kumva nkanguye kuva nta ndumwana genda inswa namera zibona ibintu tubona mu mwaka arimwe tuziriye turumba ko tugiye gucyane ugasanga no kumaboko ari ku tuntu umengo n'ubisize nk'amavuta ajya kama okikubantu baba batazifungura n'ukuri bazogerageza barangene zimeze n'usunzu cyo cyane
makurata na Madrena na bakenyezi bahumuye twasanze modokari bariko baraja muri commune Mabanda bavuga yuko bafungura inswa babakira abana bakemeza ko hari abazifungura kugira ngo boroherwe kurangura amabanga yabubatse canke naho kugira bakira ingwara
ngo bamwe ko mbona babigura ngo bigabanye ingwara ngo bigabanya sida sinonyo sida kwicikira natwe rero urumva twakaranga tugapfa kwirira uko nyene harimo ababikoze ubugari canke ibicyumba
Dujirabwo turabibindi biribwa.
Kuva aho zitanguye guhabwa ikibanza mu masoko, rudandazikwa ku inswa rurafasha mu mikoro y'abakenyezi ari nabo benshi bazicuruza. Raheli umudandaza w'inswa avuga ko ugo rudandazwa rumwungukira eka mbere ngo n'udusigaye araheza akadutahana muhira kutugaburira umuryango.
Urashobora kuba ufise nk'akamashini ka disya ukadisekura dikana ugahanyuma ukazishyira mu mboga. Nakujya kwagafuka ibiyo barabiryoshye cyane.
Inswa zirafise akamaro kanini. Habajya abana bagwaye kwasha usanga bameze neza baziri.
Nubwo zitazwi cyane mu yindi mihingo y'u Burundi, inswa ngo zirimwe ingaburo ziri hejuru ugereranije n'izindi fungurwa zihurumbirwa nk'uko bivugwa n'abajeje kuburimi n'ubworozi.
Mu bisanzwe inswa zirimo ubwa mbere na mbere cyunyunyo bita ndema mubiri proteine mu rurimi rw'Igifaransa, harimo n'ivyo twita ibyunyunyu lesere minero, ndetse harimo n'ico bita ama vitamine nko mu igarami jana ziswa urasangamo ama proteine ashika ku bice 29 kwijana. Ubwo turavye nk'igarama ijana z'ifi dusangamo nk'ama proteine ashika ibice 19 kwijana. Ivyo nivyo twakuye mu maraporo y'aca kigo mpuza makungu kimwe bita FAO.
Bamwe mu banyamakamba na cane cane abadandaza bagasaba ko hoba ivyigwa bikwiye byoshikana ku bworozi no kugwiza iyo mfungurwa ikunzwe n'abaragane. Kisi Munezero mu ntara kama ya Buragane ku bw'icyo rya Amerika.
Urakoze Chris kuri iyo nkuru. Kuva ku munsi w'Imana itariki 26 gushika itariki 8 y'ukwezi ku 12 abarundi bakoraniye Arusha mu biganiro by'inshuro ishobora kuba ari ya nyuma biyobowe n'umuhuza Benjamin Kapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania. Yamara muri iki gihe hari amashyirahamwe avuga ko atatumiwe muri ibyo biganiro, hakaba hari n'ubwoko buvuga ko butatumiwe mu kiganiro muri isanga cyo munsi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Ildefonse Rugema umuganwa hamwe na Emmanuel Nengo ayoboye ishyirahamwe ry'abatwa Uniproba, bose bakaba bavuga ko ubwoko bwabo butatumiwe. Tutangure twumvirize Nengo avuga igituma batatumiwe.
Mu byukuri twebwe n'ikintu tudashobora kumenya icyo byavuye ko kuko nyakubahwa Museveni perezida w'igihugu cya Uganda igihe yatanguza ibyo biganiro muri Entebbe i Kampala nako muri Uganda, icyo gihe hariho abari baduserukiye babiri bari batumiwe mu ibyo biganiro. Ariko inyuma yaho bimaze kujya mu minwe y'umuhuza nyakubahwa Benjamin Mkapa yahoze ari umukuru w'igihugu cya Tanzania, byahereye aho ntawasubiye kudutumira, ntawasubiye kujya mu ibyo biganiro. Kandi twaragerageje noneho no kwandikira ibiro byiwe kenshi ariko nta nyishu bigeze baduha, kuko twaguma dusaba duti twumva ko ibiganiro abandi bariko barabijamwo ariko twebwe tukabona yuko tubikumiriwemo. Kibaza duti byoba byiza na twebwe arimo turi kugira ngo dukurikirane cyane cyane ingene ibyo biganiro bikunze kuba biba hagati y'abarundi y'abenegihugu, kugira ngo natwe tugire icyo duterera mbere ari bishyitswe ko twumve mu by'ukuri ko biza bihumuriza abarundi bose. Rero nyuma yaho rero nta nyinshi tugeze turonka, bituma rero bidutera amakenga. Hanyuma gushika yaho novuga kuwa ku munsi w'Imana twumvise ko abandi bafashe indege zibatwara Arusha uwo mu byo biganiro twebwe rero turagara no ku rutonde bari barungitse rw'abashobora kwitaba ibyo biganiro dusanga nta muntu numwe yoba aserukira ishira hamwe canke ava mu mugwi wabatwa yoba yashoboye gutumirwa mu byo biganiro hanyuma tuca twibaza duti mbe none ko igihe cyose habaye ibiganiro haba kuri Arusha yashikanye ku masezerano yasinywe kandi kugeza ubu twe twasanze ayo masezerano yadusize inyuma aradukuramo kandi icyo gihe twasanze bavugamo ibitigiri by'amoko abandi bagaserukirwa ku bitigiri by'ijana no kuvuga 60% ku bahutu 40% ku batutsi twebwe dusanga kubatwa nta kintu baduhaye gishoboka kiboneka.
Icyo ni kibazo kimaze imyaka myinshi cyane rwose, si kibazo cyadutse ha mu biganiro gusa. Ikibanza cy'abatwa mu Burundi si kibanza gishemeye muri ko mukora ikimushira hamwe ryanyu kugira ngo ibintu bihinduke.
Icyo turiko turakora ubwambereho hariho ukumvisha haba abarundi bene wacu bari mu nzego, ukumvisha abatwa bene wacu nabo nyene kugira ngo bamenye ko mwibi byose babiriko biraba bateza kubigira mu ruhara kugira ngo bihinduke. Ibyo byose turiko turagerageza kumvisha cyane cyane bafata ingingo ko icyo kibazo uko baguma bacirengagiza uko kandi imyaka igumi hacha ego baravuga ngo bari mu abandi ngo bari mu byo kumvikana basubira umva ko nk'ibyo by'ibiganiro twe tuba tutarimo ariko tuba turiko turumvisha na tuba duhawe aka karyo ko kubicisha ku maradiyo nk'uko muri ko murabigira kwa ari kugira ngo umurundi canke uwo ari we wese yumva mu by'ukuri ikumirwa ingene ribabaza abibone ingene ushobora kubura aho hariho uburenganzira udafise bwo guserukirwa cyane nawe ugaserukira abandi kandi wateza kuba uri umurundi ufitiye uburenganzira.
Mukanya turagaruka cyane cyane ku byerekeye abandi barundi bashoboye kuja Arusha, muratubwira iki kintu wifuza ko bushobora kurangura ariko imbere yaho rika n'umushyantahe Defense Rwema nawe atubwire mbega umushyantahe Defense Rwema abaganwa buba baraserukiwe muri ibyo biganiro.
Ego me murakoze kuduha ijambo Frederic Nkurikije. Iki kibazo cerekeye amoko mu Burundi ni kibazo gisa n'icadukanye n'intwaro zakuye intwaro y'ubwami mu 1966. Nagira nibutsa Abarundi yuko uno munsi twibuka itembagazwa ry'intwaro y'ubwami hagashingwa Repubulika Abarundi twibaza yuko batazi insiguro yayo gushika uno munsi. Ngarutse rero kuri icyo kibazo, murazi neza yuko ibintu bijanye n'ivyamoko mu Burundi byazanywe n'abakoloni turabizi. Ariko rero naho byazanywe n'abakoloni kandi intwaro y'ubwami igihangamye, abatwara icyo gihe umwami n'abagabo biwe ntibakoresha imvugo y'ubwoko mu Burundi. Ibyo bintu byazanywe n'ababiligi hanyuma bishimangirwa ko cyane hatanguye amatora mu 1961 niho batangura gucagura Abarundi mu moko. Ayo moko rero yarazwi icyo gihe bwari ubwoko bune: ubwoko bw'abaganwa, ubw'abatutsi, abahutu n'abatwa. Abagiye muri ayo matora igihe batanga ibitigiri by'abashinga amateka by'abakuru b'imitumba n'ibiki, baravuga neza yuko igitigiri cy'abaganwa kiri aho, icy'abahutu kiri aho, icy'abatwa n'abahutu kiri aho. Hanyuma ibyo birabandanya, umuganwa Rudoveu wa Gasore atsinze mu mugambwe Ipfona, naho nyine barakoresheje ibitigiri by'amoko mu n'amashinga amateka. Ariko rero icyo gihe abashinga amateka na kwa Gasore baranse yuko ibyo bintu byo kugabura Abarundi mu moko bitokoreshwa na gato. Iki byemeza nuko itegeko ibwirizwa nshingiro byo mu 1962 atahantu na hamwe byerekana Abarundi ko bagabuwe mu moko. Umuntu naho bavuga ko ari umuntu cyangwa umututsi mu nyuma baraba ubushobozi afite, ntibaraba yuko ari umuhutu kugira aze gutwara ikibanza cyo kugira yuzurize ikibanza cy'ubuhutu cyangwa ubututsi. baraba ubushobozi afise mu kurangura amabanga bamujeje. Aho rero turabandanya gushika umwami mwambutse aragize ingorane gushikaho mu nama nshingamateka ico kibazo bivuye ku ngorane zari ziheje kuba mu Rwanda. Ababirigi batumye haba revolution igizwe n'ababirigi mugabo yitirirwa uruhande rumwe rw'abanyarwanda, abahutu n'abatutsi bagasubira namwo, abatutsi bakirukanwa kubera bagirizwa yuko aribo bamye batwara igihugu. Ibyo bintu byaje mu Burundi, ariko rero bije mu Burundi nibyo byatumye haba izo ngorane bituma bagomba guharura abahutu n'abatutsi. Ariko ico gihe gushika mu 1966 hari ubwoko bune buzwi, abahutu, abatutsi, abatwa n'abaganwa. Ibyo rero igihe haje intwaro ya Repubulika, nababwiye uno munsi twibuka imyaka 51 iheze haje intwaro ya Repubulika, ubu hari hageze yuko abarundi bibaza yuko tugasubiza agatima mpembero tukaraba iki intwaro y'ubwami ya Mariya barundi nico iyo ntwaro ya Repubulika iriko imarira abarundi muyo myaka 51 iheze.
Muriko muvuga igifonse rwema
umubabarire gatwangira ndangize ngaha.
Yego.
Ivyuko ubyo bwoko bune haje intwaro ya Repubulika bwaciye bugabanywa ku bwoko butatu, abaganwa barabakumira ntibasubira kuvugwa mu Burundi. Izo ntwaro rero ziza ari intwaro ziterabwoba, hamwe umuganwa adasubira kuvugwa. Ibyo ni ibintu byabaye, kandi hari na bamwe mubiza byo kwicana byagiye biraba ari 1965 ari 1972 abaganwa bamye bagwa mu mporero. Urumva rero ngaha nitwo cyangwa ngo turandire, twagomba twereka abarundi, kandi abarundi bose barabizi, kandi abarundi babizi cyane kurusha abandi, ni bajye abanyagihugu abanyepolitike.
Mukanya gatoya cyane rwose defense rugema, ndabona kanya katujanye cyane mu majambo make. Muriko muvuga ko iyo intwaro z'abamizi baho zigumaho atakibazo camoko indyane za moko mu Burundi ziba zihari amasegonda 30.
Intwaro z'ubwami ntibashimikira kumoko, na kare bavuga yuko umwami abaza umuryango atabaza ubwoko.
Yego, mitugaruka
izo rero by'ukuvuga moko by'ukubishimangira ko byaje kuri izi intwaro za Repubulika, mugabo bakabigira mu ntumbero y'ukugomba kuronderera inda za bamwe bamwe. Sinovuga ngo mushire muri rusange ngo bahutu bose cyangwa abatutsi bose, abanyagihugu b'abahutu b'abatutsi babaganwa n'abatwa barashaka kubana mu mahoro. Mugabo abanyepolitike abo bantu bitwa ngo barize nibo baje guhenda abanyagihugu bagakoresha moko kugira bashike kubyo bashaka. Mugabo
icyo mukanya kari imbere ndabasaba mugira icyo muvuze naho ubwoko bwanyu butaserekwe mu biganiro yarusha, ndabasaba muduhe ivyimbiro n'ivyifuzo mwifuza ko abanyapolitike boshobora ibibazo cyane cyane boshobora gukemura. Ariko muri aka kanya turafise abanywanyi b'iradio Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Edmond. Mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Izina ryawe ry'ikirundi ni nde, Edmond?
Ndayikunda
Edmond. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga cyane cyane ku bwoko bw'abatwa n'abaganwa batatumiwe mu biganiro biriko bihuza abandi barundi. Duga ku ijambo.
Ikintu ushobora kuvuga? Alo,
duga ku ijambo, turakumva.
Ndiko ndabiraba nk'ubu hari igihe mu ntwaro baravuga ngo dukeneye abatutsi aba, dukeneye abahutu aba, ariko ibyo byose bikaba bifise ahantu byavuye, birafise umuntu yabizanye, kandi birafise n'intumbero yabifise cyane cyane bizanye n'umuntu abari ku butegetsi. Ndadekwa bishikuba tukiri mu ivyo bihe haza umuntu akavuga ati abatutsi hazoja mu ntwaro, abahutu hazoja mu ntwaro, rero abatwa nabo nabo bavuga ati ntibaserukiwe, ntibaserukiwe bikwiye ko ntibazemera. Ubu abaganwa urumva nabo nyine ko bavuga yuko badaserukiwe, kandi bo bacavuga yuko ari nabo bari baratanguye no gutwara. Kandi n'ibyo bintu by'amoko ko tubona ko byaje ku ntwaro z'abaganwa bikazanwa ko numva yuko byazanye n'ababirigi, nabo bakoze iki kugira bavyigizeyo nk'abaganwa kugira ntihabe amacakubiri cyangwa habeho ugucanishamo abarundi? Ico numva
murakoze murakoze idmo mukanya turaha ijambo cyane cyane defense rugema ishuri ico kibazo reka tubanze duhene ijambo kandi uwundi munywanyi radio ijwi rya America Leonard miriwe neza
amara cyane
murakomeye
yego turakomeye
muri hehe ga Leonard
ndi mu cyanguzo muri komine mishiye
cyanguzo izina gikirundi ninde
ndiyo nkuru Leonard
niyo nkuru urafite kibazo duga kwijambo ikibazo cy'imvira
chombo na nao batabatumiye abatwa na abagiye muri Arusha naho bo baserukira bakagira gukemura ikibazo kirimo Burundi ngo natacho byo babitwaye
murakoze Leonara niyo nkuru reka ay defense rugema Edmond yabaje kibazo ati mbega abaganwa bakoze iki kugira ngo bamirire kure izo ndyane naho muvuga ko zazanywe n'ababiri
ego me nibaza yuko ingorane ziri mu Burundi murabona twamatwibaza tuti mbega izingira ne ziri mu Burundi isoko ryazo nirihe canke ikibituma n'igiki kuko urabona n'ibintu byama bigenda bigaruka abarundi dusubiranamwo ugasanga nta cigwa turonka ku ngorane twagiye turaca mu aho twogira tuti turogoroye tugasanga dusubiye muri bya bindi abarundi dusubiye kwicana ushikaho ikibazo cagiye gukomera ari ikibazo c'abahutu n'abatutsi narico kivugwa cyane kuva intwaro y'ubwa mitembagajwe ico kikavugwa cyane kubera iki igihe intwaro y'ubwa mitembagajwe bavuga yuko niho hatanga kuvuga ubwoko cyane abatwara intwaro zikitirirwa abahutu cyane abatutsi muri ico gihe rero gihe hari kwavugwa abahutu n'abatutsi wamenga nibo bene gihugu bonyene baribagira yuko ari abandi atari abahutu kandi atari abatutsi baba muri ico gihugu c'u Burundi
murashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose mushira ntahe defense kivugwa n'abarundi batari bake ko gushira amacakubiri cyanke ubwoko mu mateko ari ikibazo abarundi nyene bashobora kuba batazovamwo vuba cyanke ari ikibazo gishobora kuba ikibazo gihambaye cyane rwose ariko reka tugaruke ko mushira ntahe Emmanuel Nengo nawe nyene ya asanwa bajijwe ikibazo na Leonard niyo nkuru avuga ati mbega abarundi bari yarusha bagira kumvikana eka ukuntu hotorera inyishu ibazo by'abarundi n'abatwanya nabo nyene bo baserukiwe ico cimvire cashikirijwe na Leonard niyo nkuru mu kivuga kwiki
ivyo byashikirijwe na niyo nkuru Leonard ndamutegera kandi mu byukuri avuga ukuri nk'ukurima ariko ikibazo aho kibakiri twebwe mu byo tuba dukeneye nuko bwa mbere ho nk'ibyo bintu by'ibiganiro biba biriko birava mu gihe kandi biba bizwi yuko abaserukiye ababiserukiwemo cyangwa ababiserukiye abandi muri ibyo biganiro baba bava mu migwi itandukanye iyo migwi itandukanye mu gihe ariko biri yateza kuba yose ari mwiri bakabivuga kumwe bakabyumva kumwe bakabisozera bose babyumva kumwe naho hama habo urimo dufate akangonongono ariko rero ikibazo rero kiba gihari twa dukwiye kuza turaba kahise k'iki gihugu cyacu aya magume tagiye gicamo
mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
Acha timwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari twategure kuri isaha aha niho bihagarariye toneho akanya kugushimira engineer dufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Alimas Karara yadufashije gushira hamwe ibi biganiro amakuru mwashikijwe na Fidel Niyongabo twashimiye rero kuba mwaduteza amatwi tubifurije amahoro y'Imana mugire imuhingamo mwiza mubandanya kudukwikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika